Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabashimishije umwaka mushasha muhire w'2024 aho muhereye hose bivuga ko mwashoboye kuhimbaza neza mu banyu. Turanashimira n'abadukurikirana abakunzi bacu ku ruhara rwanyu mwagize mu gutuma ibiganiro byacu bibanogera kurushiriza.
Mwatumye inshingano zacu tuzigeraho, mwatumye Radio Ijwi rya Amerika igira akarusho ku yandi maradiyo no ku bindi bitangazamakuru.
Uwo yari Etienne Karekezi, umukuru wa serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muri iyi programa turifurizanya umwaka mushasha, muraza no kumviriza amajwi y'abamenyeshamakuru bacu batandukanye bavuga kuri uyu mwaka urangiye n'uwo dutanguye. Muracyari kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, baduteze amatwi mwese muri Kenya, mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, u Rwanda, Sudani y'Epfo, namwe mwese aho muherereye hose ku isi, umwaka mushasha muhire ubabere umwaka w'amata n'ubuki. Aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri uyu wa mbere yatangaje ko igihugu ciwe kizokongereza ibitero vyaco mu bibanza vya gisirikare muri Ukraine, inyuma yuko Ukraine ikoze igitero gikomeye cyane mu mpera zindwi irangiye mu gisagara ca Belgorod mu Burusiya. Perezida Putin yavuze kandi ko atacaha cakozwe ku basivile kizokwijana. Yabitangaje igihe ariko agendera ibitaro by'igisirikare mu gisagara cya Belgorod. Putin yavuze ko Uburusiya buzobandanya gukora ibitero mu bibanza bya gisirikare muri Ukraine. Yamenyesheje ko ari byo Uburusiya buriko burakora muri iki gihe, kandi ko ariko buzobandanya bubigenza mu bitero bumaze ikiringo kigera ku myaka ibiri ukora muri Ukraine. Perezida Putin abitangaje mu gihe Ukraine yavuze ko Uburusiya bwakoze ibitero bitari bike by'utudege tutagira abadereva bita drone ku butaka bwayo ku munsi w'impera z'umwaka. Putin yavuze ko igitero Ukraine yakoze mu gisagara cya Belgorod ari igikorwa c'iterabwoba. Yagize intego za Ukraine ko zakoze n'impaka ico gitero ku banyagihugu bariko batembera mu ibarabara. Igitero gikomeye Ukraine yakoze ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu gisagara cya Belgorod mu Burusiya cyahitanye abantu 24, abandi barenga ijana barakomereka. Ico gitero cabaye inyuma yo ku Burusiya bukoze ibitero bikomeye mu bisagara bitari bike vya Ukraine. Abantu batandatu bari mu muyobozi wo kugwego go hejuru mu karere bahitanywe n'igitero c'abantu bari bitwaje ibigwanisho mu ntara ya Abiye muri Sudani yo mu manuko. Inkuru dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Iyo ntara Sudani yitiyayo na Sudani yepfo bikabuko na karere gakize kuri peteroli gahora mu rugomo, aho imitwe ishyamiranye ishingiye ku moko y'abadinka, no kuvuga abatwiki dinka bo muri leta ya Warapu ya Sudani yepfo bituranye naba Ngok Dinka bo muri Abiyeyi bahora mu mpaka bamananira imbibi zaho ubuyobozi buherereye. Umuyobozi wungirije w'intara ya Abiyeyi Nunu Deng nabo bakorana bagabweho igitero ku muhanda uva Abiyeyi ujya mu mujyi wa Anet, ubwo barimo gutaha bavuye mu ruzinduko rw'akazi muri komine ya Rumamer, aho bari bagiye kwizihiza umwaka mushya nk'uko abayobozi muri guverinoma babivuze. Tereza Chor, umunyamategeko wo muri Sudani yepfo, yagize ati umushoferi we n'abamurindaga babiri hamwe n'abandi bantu babiri bari bashinzwe umutekano w'igihugu bose barishwe. Boris Koch, minisitiri w'itangazamakuru muri Abiyi, yamaganiye icyo gitero cyo ku mugoroba wo ku cyumweru ku rubyiruko rufite intwaro rwo muri komine ya Twik y'intara ya Warap, kandi yavuze ko imirambo itari yakurwa aho abantu biciwe. Mugenzi we wo muri leta ya Warap, William War, yavuze ko hakiri kare kugira ngo hagire utungwa gatoki. Mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ushize nibwo mu karere haherukaga ku bushyamirane bushingiye ku bwoko bwaguyemo abantu babarirwa muri 40.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusubire kubifuriza umwaka mwiza muhire w'2024 mutekanigwemwo mu banyu. Twumviriza aka karirimbo n'uyiye ka Aba.
Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue.
Karirimbo ka kumugwi aba wagize amateka cyane mu bijanye n'indirimbo no muziki kitwa New Year. Muracari kuri Radio Ijwi Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda baduteza amatwi amuherere hose haba mu Burundi, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Rwanda, Sudani n'ahandi muherereye hose ku isi. Tubifurije umwaka mushasha muhire w'2024 mugiremo imigisha miryango yanyu n'abanyu.
Turahera kuri Joshua. Joshua ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Umwaka mwiza Josh.
Nafi.
Gura komega Josh.
Ego.
Wiga mu wakanga hega Josh.
Mu wagatanu.
Mu wagatanu hehe?
Kuri ITA.
Wahimba je none mwaka neza na Noel neza ka Josh.
Ego.
Wakoze iki?
Ngiye kuri Star. Mama arashimira.
Aha. Wakoze neza mu ishuri ga Josh.
Ebe.
Wabaye wakangahe?
14.
Wadubaye wa 14. Urumva rero mu mwaka uza uzoce uba nk'uwa mbere, sivyo?
Ebe.
Nuko Josh ndakurekerera wifurize umwaka mwiza abana batandukanye babagenzi bawe hamwe n'abandi ufite ku mutima, sivyo?
Ebe. Mama wanje, se wanje.
Urakoze cyane Josh, ugira umwaka mwiza kandi mama nawe nyene ubwenge ku ijwi ry'Amerika bakwifurije umwaka mwiza, sivyo?
Urakoze
cyane Josh, ugira umunsi mwiza n'umwaka mwiza ngaho mu Burundi.
Merci.
Turafise Eliona ku yindi murongo wa telefone. Eliona ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Urakoze.
Ego, urakomega Eliona.
Ego nam.
Ego natwe turakomeye, umwaka mwiza Eliona.
Yatwe.
Uherereye ga Eliona?
Muri Suede.
Muri Suede mwahimbaje gute umwaka mushasha?
Twaragiye mu misa. Hama ku murango twaragiye abakuzini banje.
Hama nawe nayo yagenze gute?
Nico kimwe.
Wagize gutyo nyene?
Ego.
Nuko rero Eliona ukaba wifuza kwifuriza umwaka mwiza abandi?
Abakuze bose banje, nyokuru muri mu Burundi, hama nyokuru na sokuru muri Canada. abagenzi banje n'abavyeyi banje n'abantu tuvukana
n'abandi muvukana iyo na uri muri Sweden mugatwumva n'ikirundi cawe kimeze neza umaze gikingana gute ngaho
naravutse ngaho
wavukiye ngaho onye
eh
ufite imyaka ingaho
fise 15
none ndiye kwigisha ikirundi neza gukenoneka iyo na
n'umwe rafa
wacigiye mu muryango ugashaka kukivuga avukiye ngaho onye kawo maze imyaka 15 bakikwigisha gute ngaho iyo na
muhira
wacigiye muhira bakikwigisha gute muhira muvuga ikirundi gusa
ego
eh
ni kiswedwa
kujuga ya Amerika turifuza ko mwakuza tuzoha akanya abana batandukanye bariya bari hirya no hino ku isi wumva twogira iki mu bana batwumviriza kugira ngo mwisange mu biganiro by'ijwi rya Amerika
ikomera abana
tuzobikora ipfurize rero umwaka mwiza ufite ku mutima Eliona
abavyeyi abatuvukana abakuze banje nyoko mu Burundi haba nyoko na sokuru muri Canada
urakoze cyane tukwivurije umwaka mwiza
murakoze namwe
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone ngomba nakire umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda ngaha ku ijwi rya Amerika Etienne Karekezi ikaze ku ijwi rya Amerika kandi umwaka mwiza n'umuryango wawe tuyifurize ko babera umwaka w'amata n'ubuki Etienne
urakoze Diane nanjye mufirwa akafata muhire n'abatwumva bose muri mwanya umwaka mushya muhire umwaka ubuzima bwiza umwaka w'amahirwe nituze ku mutima kuri bose
turashimye ego mwahimbaje neza uno mwaka w'2025 mwahimbaje gute
ndiko Diane n'umwaka navuga ko nawuhimbaje neza mu muryango n'ishuti nkuko bisanzwe uko tubikora turahura tukaganira tugasangira tukareba twakoze muri uwo mwaka navuga ko turafata n'ingamba nshya ariko ikindi cyane ni uko ni umwaka cyangwa umunsi mukuru twahimbaje mu baturanyi n'inshuti dusangira kenshi na nk'umuco niko twabigize nk'umuco ntabwo ari cyoshya dusanga ku gikorwa nk'uko gusa wabaye umuco ko dufata tugasangira tukizihiza umwaka urangiye tutangira umwaka mushya
ego Etienne Karekezi rero abakunzi b'ijwi rya Amerika dufashe mubanze mubashikirize ubutumwa ku bw'ijwi rya Amerika ababanye natwe mu 2023 imbere yuko duca tubabaza ico mutubikiye mu biki abakunzi bacu mu mwaka uza akajambo mubwiye abatwumvirije badufashije za nshuti twabanyamakuru mu biganiro
niye durakoze umpa akanya kugira ngo mbwire abatwumva bose aho bari uko radio ijwi rya Amerika kuva yashingwa mu kirundi n'ikinyarwanda ni radio muri make ibereyeho abayumva mwebwe cyane cyane mutabona ijwi mu bundi buryo ni namwe mutuma tugira programu nyinshi zitandukanye cyane cyane izijya mu byaro bya kure cyane ku mitumba kure cyane aho abenshi batagera tukavugana namwe mukatubwira ibibazo byanyu mukatubwira amakuru yanyu mukadusangiza ibiri wanyu ni mwerero y'umwaka ngira nti mwatumye inshingano zacu tuzigeraho mwatumye radio ijwi rya Amerika igira karusha kuyandi maradiyo no kubindi bitangazamakuru mwese rero nize ko mwakoze umwanya neza na noheli nziza kandi ko uyu mwaka utangiye uzava umwaka mwiza mu miryango yanyu
ni murakoze cyane mu 2024 rero abakunzi bacu barindira iki ku gisata muramutswa c'ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika
ndiye nicyo navuga barindira nuko twifuza gukomeza kunoza programu kunoza imibanire nabo cyane cyane tubagenderera hafi yabo tubasanga icyo twabasaba cyane cyane abo twakwita ba ambasaderi bacu n'abandi badukorera kenshi navuga bitanze aha ndavuga n'abanyamakuru bacu bari hirya no hino mu karere k'iwa Kigali naho batembera hose icyo nabasaba ni uko bakomeza kubakira ku ruhande rwacu tuzongera programu zitandukanye abana benshi mu bikorwa rwinshi n'urwaruka rwifuza ko twagezaho ibiganiro bitarabajwe gusa ahubwo binemo n'amashusho za televiziyo cyangwa se abajya kumagarukana bumenyi cyangwa se imbuga mpuzambaga nawe bifuza ko twabaha ibiganiro babasha kureba tukarebana amasomo yanjye tukaganira turebana iyo twifuza ko twabasha gukomeza gushyiramo ingufu nabwo babidufashijemo twabigeraho
bari abifurizanya umwaka mushasha mugiceshe kiganiro mugenzi wacu Diane Ninini hazwe yabateguriye mu kiganiro muri sanga abagenzi dukorana hano kuri radio Ijwi rya Amerika barasangira ivyumviro vyabo n'abadutega matwi kuvyerekeye umwaka turangije w'2023 n'uyu mwaka mushasha w'2024 dutanguye uno munsi. Tukaba rero turi kumwe na Frederic Nkundikije na Eugene Mukankusi hamwe na Edi Gwema. Umwaka mwiza mwese.
Umwaka mwiza.
Yego. Nashaka ndababaze mbere kuri Frederic Nkundikije, umwaka urangiye w'2023 n'utanguye wawubonye gute? Umwaka utanguye mushasha uhimbaje gute?
Umwaka twarayidusozeye twahimbaje neza cyane rwose nk'uko bisanzwe bikorwa ngaha muri Amerika. Imiryango yaje hamwe ugatumira inshuti n'abagenzi mugasangira mukarindira ko umwaka utangura igihe cy'isa sita z'ijoro, hanyuma mukabandanya mukanezerwa mukifurizanya ibyiza mu mwaka tugiye gutangura.
Nawe yaje ni Mukankusi?
Fidele, nje ntabwo bitandukanye nibyo Fredi amaze kuvuga, nuko bahamwe n'umuryango n'inshuti twarasangiye, hanyuma twifuzanya nyine umwaka mwiza n'ubuzima burakomeza.
Edi Gwema, nawe wahimbaje umwaka gute utanguye w'2024 kuwikwerekeye?
Urakoze Fideli, kandi ndifuriza umwaka mwiza abadukurikiye bose hirya no hino ku isi. Ndifuriza umwaka mwiza mwekwe mwese dukora na ku Ijwi rya Amerika. Umwaka nk'uko bagenzi banjye bari bawuvuze wasojwe no guhura n'inshuti n'abavandimwe, hanyuma mugasenga mugashimira Imana yabarinze umwaka wose, hanyuma mukanagerageza uyu umwaka mushya utangiye, hanyuma mugasangira nuko byagenze.
Naho ku biganiro dutegurira abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika, Frederic Nkundikije, nikihe bamutegekaniriza abatwumviriza mu mwaka dutanguye mushasha w'2024?
Fidele, ibiganiro tubandanya twashikiza ibiganiro bimeze neza cyane rwose, amakuru atahenshi uyaronka atari mu Ijwi rya Amerika, ariko tukaboneraho n'akanya ko gutera kamo cyane cyane abanywanyi radio Ijwi rya Amerika abasomyi cyane cyane, tukifuza ko bagira uruhare rukomeye cyane rwose kurusha ubwo bagize muri uyu mwaka turangije, eka n'urwaruka nyine tukabitira agakamo kugira ngo rugire uruhare ruhambaye cyane rwose mu biganiro byacu, kuko n'ibiganiro zifuza ko imijwi yose itandukanye igira uruhara, tukagira ibiganiro binoze.
Nawe Eugene Mukankusi, nikihe wobwira abatwumviriza ku bijyanye n'akazi tujejwe ko kubashikiriza ibiganiro?
Fidele Niyongabo, nk'uko umuyobozi w'iki gisata cyangwa se w'iri tsinda ayoboye Etienne Karekezi yabivuze, abakunzi b'Ijwi rya Amerika nibo dukorera kandi nibo badufasha muri byose, n'abantu bose badufasha nyine baza mu biganiro tubatumiye ku gusobanura ibintu ibi n'ibi. Mbonereho n'akanya rwose ko gushimira abakunzi b'Ijwi rya Amerika bose, mbifuriza umwaka mushya muhire n'abantu twatumiye n'abo tuzatumira. Mwese muzagire umwaka w'amata n'ubuki, inkunga yanyu irakenewe buri gihe, tukaba kandi tuyigiteze no muri uno mwaka. Navuga rero ko ibiganiro ko twabibategura kugiye tubibategurira n'ubundi tuzakomeza turebe naho twashyira akarusho dukurikije n'ibyifuzo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Mukomeze mutube hafi.
Murakoze rero. Yari Frederic Nkundikije, Eugene Mukankusi na Edi Gwema ku vyerekeye umwaka mushasha w'2024. Tumviriza aka karirimbo All I Need Is From Here in Africa by Steve Kekana. We'll be right back. Ushoti mwadanya kutukumbriza mugire umaka mwiza muhire wimbibi na mirongibiri na kane tugaruke ngaha kuri bagenzi bacu ku Ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas Kamilindi na Oriane Tangishaka umaka mwiza mwese
umaka mwiza Fidele
umaka mwiza Fidele
mwo sangira iki kubijanye n'ingene mwahimbaje uyu mwaka n'ibyashoboye gushika mu mwaka urangiye 2023 kuba twumviriza ntangurire kuri Thomas
uyu mwaka wa 2023 ndizera yuko abakunzi b'Ijwi rya Amerika bawushoje neza nkababwifuriza bose kuzagira umwaka w'uburumbuke umwaka w'amata n'ubuki muri uyu mwaka nyine mushyashye 2024 naho ubundi umwaka wa 2023 wabaye umwaka navuga ko wabaye igitangaza mu magambo make kubera ko Ijwi rya Amerika nabonye abantu barikunda cyane bakunda ibiganiro ariko ikintu cyashimishije kurusha ibindi n'abantu badufasha mu biganiro nkabariya cyane cyane baza mu biganiro muri isanga twabatumiye kuko umuntu kugira ngo umugumane isaha nzima ni ikintu gikomeye cyane akitanga agasangira ubwenge bwe n'abantu baba bumva Ijwi rya Amerika nta nubwo arahubwo bigaragara uko biko bijya no kuri internet mu magambo makeya ibyo byarashimishije cyane ntabwo rero nabona agiye ku giti cyanjye uko nashimira abo bantu n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri isanga cyane cyane muza muri benshi buri gihe mwese murashimishije ku giti cyanjye rwose ndabakunda pe abumva Ijwi rya Amerika ndabakunda cyane
ndabashimiye nawe itangishaka Oriane nikihe wasangira n'abakunzi bacu kubijanye n'umwaka urangiye 2023 n'ubutanguye 2024 muri make
ni urakoze cyane Fidene yo ngabo urakoze cyane reka nunganire mugenzi wanje Thomas Kamilindi nzi abanywanyi bakunda cyane kumva no kumviriza iyo ndi mu biganiro baramutasha cyane ariko muri 2023 naranezerewe cyane kukuntu abanywanyi bacu ntibadewukirwa babandanya kutwereka urukundo babandanya kutwereka yuko ibiganiro n'amakuru tubashikiriza ari inkoramutima ari ibintu bibubaka ari ibintu bashima cyane buri gihe iyo tugize ikiganiro muri isanga ari nacyo kiduha kanya n'akaryo kukumva ibyiyumviro by'abanywanyi bacu ibyiyumviro by'abatumire bacu turumva yuko koko Ijwi rya Amerika ari radio babandanya kwizera babandanya gukunda babandanya kumviriza rero nanjye ndashima cyane kubona muri 2023 abanywanyi bacu barabandanyije kutwizera hama ndashimiye nongera ndabifuriza mwe mwese mutwumva umwaka mushya muhire jewe n'umuryango wanjye
murakoze
ndabashimiye cyane
murakoze cyane ntitwibagiye na team ishimwe Diane nini nahazwe hamwe na Veniste Nshimiyimana ndabifurije umwaka mwiza w'2024
yego komera cyane
urakoze cyane Fidele umwaka mushya muhire
twese hano muri studio turi kumwe na Diane nini nahazwe niki wasangiza abakunzi bacu badukurikirana mu biganiro byacu kubijanye n'umwaka urangiye n'ubutanguye
Fidele umwaka mwiza mbanze ndakwifuriza umwaka mwiza ndanawifurize n'abandi ico novuga nk'abagenzi banje bandi no gushima ko batubaye hafi nshima cyane duko by'umwihariko nk'umwe mu bakorera cyane ku mbuga ngurukana bumenyi z'Ijwi rya Amerika naho tuharonkera amakuru menshi y'abadukurikira tukabona urukundo rwinshi batwereka haba bice kuri Instagram kuri Facebook Twitter hamwe na YouTube yacu turabona mudukurikira cyane turabishima twifurije umwaka mwiza tukabizeza ko mu 2024 tuzobandanya kubanugani iriza ibiganiro bya bizoca kuri television ibizoca kuri radio hamwe rero no kwizo mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye
nawe team ishimwe muri make icyo wosangiza abatwumviriza muri make
urakoze cyane Fidele reka mere kuri wowe mbanze nkwifurize umwaka mushya muhire ndetse n'abagenzi banjye bose dukora na hano i Washington DC abari mu kale k'ibiyaga bigari mu Bwongereza mwese mbifurije umwaka mushya muhire wa 2024 ndetse n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho bari hose mu bice bitandukanye by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro Amerika muri kimwe dukunda kubanamo mwese mbifurije umwaka mushya muhire uko bagenzi banjye rero bagiye bavuga dufite gahunda yuko tuzahuza amajwi n'amashusho uyu mwaka uko bazagenda Rwanda batubona ndetse
murakoze murakoze umwanyu kurangira ko Veniste nawe uradufitiye aka jambo cyo kutubwira kubijyanye n'umwaka mushasha kubatwumviriza.
Icyo nakubwira nuko kuva kera nkiri umwana nakunda ikiganiro kitwa Tasha inshuti n'abagenzi kuri Radio Burundi. Umunsi rero nanifuje gutasha abantu bose cyane cyane abumva ikiganiro iwanyu mu ntara buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Abo bose cyane cyane Rusina Rex wanyandikiye ambwira ati muri uyu mwaka dutangiye tuzaharanire amahoro mu bwuzuzanye. Ubu nawe ndamusubiza cyane nawe umwaka mwiza.
Murakoze bari bagenzi bacu dukorana hano kuri Radio Ijwi rya Amerika. Aha niho turangirije ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha byerekeye umwaka mushasha. Mubandanye rero muhimbagwamwo ubabere umwaka w'amatano ubuke.
Turinda tufurahire ni mwaka mushasha.